Iri ni Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95.2.
Mukuru w'inama nkuru y'inararibonye baratanga ari umukuru w'igihugu, ikoranye ryemeje yuko azobandanya gushika igihe cyose umugambi uzo gukiriho azobandanya ari mu nama nkuru y'inararibonye.
Uyu ni Gelas Ndabirabe, umuvugizi wa CNDD-FDD, ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi nyuma y'inama kaminuza baherutse gukora muri weekend ishize. Ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari. Ariko arabanzirizwa n'amakuru hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Thomas, mwaramutse ndamwe nshuti mukundi Ijwi rya Amerika. Mu gihugu cya Turukiya, amenshi makuru batatu barahagaritswe n'ubutegetsi bagirizwa gufasha mu kwamamaza ibikorwa by'iterabwoba. Bahagaritswe ejo ku munsi wa mbere, bazwi ku mazina ya Errore Onderoglu, aserukira ishyirahamwe ry'abamenshi makuru batagira imbibe, Reporters Sans Frontieres, Sebnem Korur Finchani, arongoye ikigo giharanira agateka ka muntu, ubwira gatatu ni Ahmed Nesine, umwanditsi akongera akaba n'umumenyesha makuru. Bagirizwa kwifatanya n'ishyirahamwe riharanira ubwigenge bw'abamenshi makuru rifise icyicaro mu gisagara cya DR Kabire, leta ryagiriza gushyigikira umuhari w'abarwanyi b'umugambwe PKK utavuga rumwe n'ubutegetsi. Amakuru atangwa n'umushingwamanza wabo Ozkan Kilici avuga ko hari abandi bantu bagera kuri 49 bariko bagirwa ko amatohozwa barimwe abamenshi makuru, abanditsi, abakina mareresi, abigisha hamwe n'abahoze ari abashingamateka. Raporo yo mu mwaka w'ibihumbi 2015 yasohowe n'ishyirahamwe ryishinze gukingira abamenshi makuru rifite icyicaro muri Amerika ryitwa Committee to Protect Journalists, CPJ mu funyafunyo y'icyongereza, imenyesha ko Turukiya kiza ubwa mbere mu bihugu bifunze abamenshi makuru benshi. Gushika abashika 40 nibo bavugwa ko bari mu mabohero muri icyo gihugu cya Turukiya. Mu gihugu cya Iraq naho abasivile baharurwa ku 30,000 barahunze igisagara cya Faruja mu minsi itatu iheze, bituma amashyirahamwe afasha impunzi agira ibikorwa byinshi. Umushikiranganji wa mbere wa Iraq Haider al-Abadi yatangaje ko Faruja cyafashwe, amesha ko ari insinzi ikomeye, ariko abasirikare ba Iraq baracyahanganye n'ibisigarira by'abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Amesha kandi ko bariko barategura amabombe mu kugerageza kwirukana uwo muhari wari umaze imyaka ibiri warigaruriye icyo gisagara ubutakigaruka. Igitigiri cy'abantu bashoboye kuva mu gisagara cya Faruja kuva urugamba rutanguye kingana n'80,000, bakavuga ko bamwe muri izo mpunzi ari abagore hamwe n'abana b'abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu wari wifatiye icyo gisagara. Mu gihugu cya Irani, abategetsi bajejwe iperereza muri icyo gihugu bamenyesha ko baburijemwo umugambi wo kugaba igitero cy'iterabwoba gikomeye cyane cyari kuzobera ku murwa mukuru Teherani hamwe no mu bindi bice by'icyo gihugu. Ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa mbere n'ikinyamakuru cya leta ya Irani cyitwa Irina. Mu itangazo ryashikirijwe ejo ku munsi wa mbere, umushikiranganji ajijwe ibikorwa by'iperereza yatangaje ko baburijemwo umugambi wariko utegurwa n'akarwi kagira iterabwoba kitwa Tafkari, kariko gategura guturitsa amabombe mu minsi iza. Umunyamabanga hajejwe akanama k'umutekano mu gihugu Ali Shamkani amesha ko abo bari muri iryo nteguro bafashwe, amabombe atari make hamwe n'ibindi bisasu biturika byinshi nabyo byarafashwe. Amesha kandi ko icyo gitero cyari giteguwe ku munsi w'akaruhuko kuba Isilamu wiswe Ramazani. Muri Leta Zunze za Amerika, abantu bashika 4 baramaze gufa bahitanywe n'ubushuhe burenze urugero bugaragara muri iki gihe muri iki gihugu. Imiriro yaradutse ejo ku munsi wa mbere mu burengero bw'igisagara cya Santa Barbara muri leta ya California ndetse no muri leta ya Arizona na New Mexico. Abo bantu 4 bafiriye muri leta ya Arizona ku munsi w'Imana, bose bavugwa ko bari basohotse hanze kwinezereza ubushuhe bubabana bwinshi mu bice barimwo, bose barugwaruka ruri mu myaka 20 mu bisagara bitari bike byo muri leta ya California. Ubushuhe bwari bugeze ku madegre 38 Celsius mu misi ya mungu n'umunsi wa mbere, nayo mu gisagara cha Palm Springs gisanzwe ari ubugaragwa cyo ubushuhe bwari ku madegre 48 ya Celsius. Tukiri muri Amerika nyine, inyuma y'imisi 8 habaye ubwicanyi mu gisagara cha Orlando. Inama nshingamateka ya Amerika yanse kwemeza integuro y'amategeko yakuburenganzira abafise uburenganzira bwo kugura ibigwanisho kutabigura, mu gihe cyari kwemezwa abasanzwe bari ku rutonde rwo bakurikiranirwa hafi bakekwa iterabwoba bari guca bakwa uburenganzira bwo kugura inko, abandi n'abasanzwe barabujijwe gusohoka igihugu. Ayo mabwirizwa yose ntiyemejwe kuko ataronse ibice 3/5 by'amajwi yari akenewe. Mu Bubiligi igipolisi cyo muri ico gihugu carataye mu mvuto abantu 6 bakekwa kugira uruhara mu gitero kitakunze kugari ya moshi yariko iva mu gisagara cha Amsterdam mu Buholandi yerekeza ipari mu Faransa mu mwaka uheze. Amakuru ava mu gisata c'ubutungane mu Bubiligi amenyesha ko abo bantu bariko baragirwa ko amatohozwa kandi babazwa n'ubutungane.
Ayo yara makuru yo hirya no hino murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, Facebook voa radio yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari. Ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi ryari mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe muri wikendi ishize. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umuvugizi wa CNDD-FDD Gelaz Ndabirabe amubaza iki iyo nama yagezeho.
Nibyo koko ku itariki 19 ruheshi uno mwaka mugambe CNDD-FDD warakoze atunganije ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryabereye Ingozi. Iyo koraniro ridasanzwe rikaba ryafashe ingingo bagiye ndabadondagurira ingingo nyamukuru zikomakomeye, hariho guhinyanyura amategeko ntunganya mugambwe, hanyuma amategeko ntunganya bikorwa no kuvuga inzego n'ibyo zijejwe ibyo byose rero byarahinyanyuwe, hanyuma hakacayo haza ko n'izindi ngingo zimwe zimwe zijyanye n'ingene tugezemo byotunganya. Nk'icya mbere ni uko umukuru w'inama nkuru y'inararibonye akaba arasanzwe ari umukuru w'igihugu ikoranye ryemeje yuko azobandanya gushika igihe cyose umugambi uzo gukiriho azobandanya ari mu nama nkuru y'inararibonye. Nicyo ni ikintu gikomeye cyane cyerekana icyubahiro abagumyabanga abanyekoraniro bahaye nyamucyura ipetero nkuru nziza. Hanyuma ikindi yindi ngingo ni uko kugira ngo ayo mategeko mashyashya ashobore kujya mu ngiro, twasanze yuko abari basanzwe bayoboye umugambwe gushika uno munsi bobandanya mu kiringo kikarenga amezi 2 kugira ngo inzego nshyashya kuva hasi gushika hejuru zile zagiye.
Muri ko muvuga ko muzosubira gutunganya irindi koraniro ridasanzwe ry'umugambwe?
Ni ukuvuga yuko hazongera hari irindi koraniro ridasanzwe ry'umugambwe ari byo rizo bizerekana abarahira n'abatowe kugira ngo barahire.
Mwatubwiye ko mwariko muhinyanyura amategeko y'umugambwe, ayo mategeko yarifashe nabi muri iki gihe?
Ayo mategeko yaramaze igihe kandi yarimo inzitizi zitatuma nk'umugambi kugira ngo wiyagambure hariya hasi mu benegihugu, kugira ngo abenegihugu benshi bawurumbire kandi bawugire uwabo.
Mwavuze ko umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza azogumari mu nama y'umugambi ikomeye, ubuzima bwiwe bwose, ivyo bishaka kuvuga iki?
Oya, si ubuzima bwiwe bwose kuko twavuze tuti igihe cyose umugambwe CNDD-FDD uzoburiho turashobora nk'ubu nta umenye uko bigenda ibihe bigenda rihinduka ariko twabwiye kuti igihe umugambi kandidate uzoba ukiriho nyinshi bayo nkuru nziza azokwama imitsi yose ari mu nama nkuru y'inararibonye
mu majambo make cyane rwose hari abategetsi bari bakomeye bari bajejwe amabanga akomeye cyane rwose mugambwe CNDD FDD abategetsi muri iki gihe baravuye muri uyu mugambwe ikibanza cyabo ni ikihe umugambwe bazosubira mu ruhongore canke muzobararondera abandi bategetsi babasubirira
abavuye mu mugambwe twebwe umugambwe CNDD FDD uruguruye umugambwe CNDD FDD ni umubyeyi nibo abo bavuye mu mugambwe bakahunga bakajya hirya no hino cyangwa bakashaka kuterera hejuru niwe bateza kumenya yuko CNDD-FDD ari umubyeyi nanjye kamuvugizi w'umugambo CNDD-FDD ndabisubiyemo umugambo CNDD-FDD ni umubyeyi uko yitwara mu muryango umubyara afite uko ashobora gufata ingingo mu muryango ariko bitewe nabo bitewe bivuye kuri abo bene kwigumura ku mugambwe ariko tukabona yuko akamuntu yobahatira kuyongwa kuri kimiki ariko turabona kwinjira barimo kugira ngo babandanye bagwanye umugambi ntabwo bazoshobora ahubwo baraza nyabuna batuma basaba ikigongwe abagumya banga bazoca inkoni ngufi ariko bo nyine basaba ikigongwe kuko nta yindi nzira.
Igipolisi cy'u Burundi cyaraye cyeretse abanyamakuru abantu cyataye muri yombi kibarega ubucuruzi ndengamipaka bw'abana. Impuzamashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abana mu Burundi FENADEB ifite uruhare muri iki gikorwa cya polisi. None rero umukuru wa FENADEB Jacques Nshimirimana avuga ko byamukururiye ibibazo agenda akorwaho iterabwoba n'abo bacuruza abana. Arasaba inzego z'umutekano kumurindira ubuzima. Yaganiriye na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Muri uyu mwanya gushika ubu tubandanya turonka amatelefone menshi cyane ava mu bisagara bitandukanye nk'ibisagara bibiri bikomeye arsato byo mu gihugu cya Oman n'icyitwa Barra kubera ko murabona kubera ubuhinga bwagwiriye iyo umuntu yitabye telefone naho nimero bazihisha biraboneka igihugu n'igice uwo muntu aba telefonye atumbereyemo hanyuma ayandi matelefone aturondera cyane n'amatelefone ava mu gihugu cya Kenya mu gice cyo mu buraruko bw'igisagara cya Nairobi hanyuma turazitaba ubutumwa bose nuko ari bumwe kuko bose bambwira ko twasomye ingwe ko gufatisha bajya abantu twubahutse ibyo atabantu na bamwe bari bwigere bo bahuka kandi bo bakatwemeza yuko yataba amashyirahamwe ya dusanzwe turimo yavugije induru nyinshi cyane bajya abantu batari gufatwa kandi bari bamaze igihe kitari gito bakora igikorwa cy'abatankomanzi. Rero iri joro ryakeye ntiryabaye neza cyane n'uyu munsi ku murango twiriwe turonka ubutumwa nka bene ubwo ariko turaremye.
Numushinga nahe Nshimirimana bamenya bate nimero zanyu bigenda gute kugira ngo bamenye ko mwebwe muharaniye agateka k'abana?
Kumenya nimero zacu nibaza yuko ari ibintu biborohera kuko aba bantu bakora ibi bikorwa bigayitse n'abantu bafise uburyo bwinshi cyane bakoresha amahera menshi bakoresha imihari y'iterabwoba bakoresha na bamwe mu Barundi tuba twamana urumva kumenya nimero y'uwanje biraborohera cyane barayironse uburyo baba barayironse ntabwo tumenya ariko nuko ibyo bifitaniye isano n'iki gikorwa igipolisi cyaraye gikoze cyo gufata bamwe mu barongozi bajya amashyirahamwe 11 yarasanzwe akora urudandaza rw'abana mu gihugu cy'u Burundi.
Musaba iki none ku bijyanye n'igikorwa murimo muri iki gihe?
Dusaba inzego z'umutekano ko zodukingira kuko impingi iracyari ndende kandi aba bantu nabo nyine babikora babyumve ntiturota duhagarika bafise amafaranga bafise inkomezi bakoresha ibiteye ubwoba ariko natwe dufise Imana nta kintu na kimwe kidutera ubwoba kuko ubu utugire dutangure nyabuna gusaba yuko abantu bacu batwawe bagarukanwe kuva kuba batwawe mu 2021 mu kwezi kwa gatandatu barenga 600 niba bazane bagaruke mu Burundi hanyuma dufashanye kubaka igihugu cy'u Burundi.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60?
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda urukiko rukuru rwaraye rusubitse urubanza rwa Habyarimana Jean kugira ngo ikibazo cy'abamwunganira kibanze kikemuke. Habyarimana Jean yahoze akuriye ishyaka rya MLND muri prefegitura y'umujyi wa Kigali aburana ibyaha bya genocide. Iyi nkuru turayigezwaho na Eric Bagirubusa.
Bwana Habyarimana Jean uburana ibyaha bya genocide yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha ku bujurire bw'igihano cy'igifungo cy'ubuzima bwe bwose ari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa n'agakoresho kabika impapuro k'ibara ry'umutuku nta bwunganizi afite. Yabwiye umucamanza ko adashobora kwiburanira kuko adasobanukiwe iby'amategeko, bityo ko atizeye ko igihe yakwiburanira yabona ubutabera bunoze. Habyarimana yavuze ko nta bushobozi afite bwo kwiyishyurira umwunganizi kandi ko n'ubuyobozi bw'umurenge wa Muhima barizwamo budashobora kumuha icyemezo kigaragaza ko ari umukene kugira ngo ubutabera bumushakire ubwunganizi mu mategeko. Yatakambiye umucamanza amubwira ko yaje afite icyizere ko amufasha kubona ubwunganizi akaburana ubujurire bwe. Umucamanza yamuhitishijemo mu bintu bitatu: kwiburanira, kugaragaza icyemezo ko akennye adashobora kwishyurira abanyamategeko cyangwa se akishyurira abanyamategeko. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha bwana Antoine Muhima yabwiye uregwa ko niba ari umukene adashobora kwishyurira ikiguzi cy'abanyamategeko byagombye kuba bishimangirwa n'ibyemezo by'inzego z'ibanze. Akomeza gushimangira ko amagambo y'uregwa atari ikimenyetso yazana mu rukiko cyatuma umucamanza agiheraho afata umwanzuro. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko Habyarimana ajya kujuririra igihano cyo guhera mu buroko bwari bwiteze ko yiteguye kuburana. Bwavuze ko impamvu zose uyu wari uhagarariye ishyaka rya MLND ryari ku butegetsi muri genocide mu cyahoze ari perefegitura y'umujyi wa Kigali zigaragaza ko adashaka kuburana. Ubushinjacyaha bwahereyeho busaba urukiko gusiba ikirego cya bwana Habyarimana Jean kikava mu gitabo cy'ibirego kikabisa ibindi, maze urukiko rukuru rugakomeza gushimangira imikirize y'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Bwavuze ko hari abandi banyarwanda benshi bari mu magereza babuze uko baburana kubera ubwinshi bw'imanza, busaba umucamanza ko atabitindaho. Habyarimana Jean yabwiye umucamanza ko kuba ari umukene adashobora kwiburanira leta y'u Rwanda yabigizemo uruhare ubwo yamufataga ikamufunga mu gihe cy'imyaka 20 mu buryo bunyuranije n'amategeko. Umucamanza mu rukiko rukuru yasubije uregwa ko afite uburenganzira bwo kurega leta mu manza mbonezamubano igihe abona ko hari aho yamurenganije, ariko batari rwo rubanza ruriho hariho urubanza nshinja byaha aregwamo ibyaha bya genocide. Umucamanza yanzuye ko azafata icyemezo cya nyuma ku itariki ya 18 z'ukwezi gutaha kwa 7 amaze kubona igisubizo cyanditse giturutse mu murenge wa Muhima ku nyandiko uregwa yawandikiye asaba icyemezo cy'ubukene. Agaragaza impungenge, uregwa yabajije umucamanza ikizakurikira igihe ubuyobozi bw'umurenge wa Muhima bwaramuka butamuhaye igisubizo. Umucamanza yasubije ko no kudasubiza uregwa ku rukiko kizaba ari igisubizo kitabuza gufata icyemezo, amuteguza kuba atekereza uko azabigenza icyo gihe. Ubushinjacyaha burega Habyarimana Jean ibyaha bitatu: kugenzura no kuyobora ibikorwa bya genocide, kurema umutwe w'abagizi ba nabi n'ubufatanyacyaha mu gutegura genocide. N'ibyaha bumurega ko yabikoze hagati y'imyaka ya 1994 mu cyahoze ari prefegitura y'umujyi wa Kigali. Buramushinja ko yayoboye amanama atangiramo n'amategeko ku nterahamwe zo zari urubyiruko rwa MLND ishyaka ryari ku butegetsi muri genocide. N'ibyaha uregwa temera. Habyarimana avuga ko amaze imyaka 20 afunze nta dosiye igaragaza icyo afungiye. Ni ingingo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yemeje, ariko avuga ko Habyarimana atagaragaza uwamufunze ngo abe yakurikiranwa ku giti cye. Yavuze ko niyo bigaragaye ko umuntu yafunzwe bihabanye n'amategeko nka Habyarimana, mu gihe akurikiranyweho ibyaha by'ubugome bitamubuza gufungwa. Uru ni urubanza rutafashe n'amasaha atatu umucamanza aburanisha mu mizi mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Iburanisha ritahari riri ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Eh, bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi, cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni kwisa masaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira makimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Ejo wari umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana ibibazo by'impunzi. HCR yaboneyeho gutangaza ijyegeranyo gishya cyerekana ko umubare w'abantu bava mu byabo uhora wiyongera. Diane Ninenahazwe araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Muri ico cegeranyo, iryo shami rya ONU rifasha impunzi ku isi RCR rivuga ko gushika mu mpera z'umwaka uheze abantu bagera ku miliyoni 65 n'ibice bitatu aribo bari bamaze guteshwa izabo. Ivyo bitigiri bikaba vyaduze ku rugero rw'imiliyoni 5 ugeranije n'ivyo mu mwaka w'2014. Umushinga ntaye Filippo Grandi aramutwa RCR ati intambara nitotezwa ni vya hanini biriko bituma batari bake batizabo no hari bihugu bishima kwica amatwi bikugarira ku imipaka abasaba ubuhungiro.
24 people displaced every minute.
Abantu 24 nibo buri munota biba ngombwa ko bahunga. Igice cya kabiri cyabateshejwe izabo byanke bikunde bagahungira hagati mu gihugu. Ibice 90% z'abataye izabo ugasanga barungitswe mu bihugu bikenye canke mu bihugu biri ku rugero rwo hagati mu byerekeye ubutunzi, ibihugu bidatembere mu butunzi bwavyo.
Not in the rich world.
Icegeranyo cuno mwaka cerekana ko ica kabiri c'impunzi zigera ku miliyoni 21 gituruka muri Siriya, Afghanistani na Somalia. Ni mu gihe igice c'impunzi zo ku isi yose ari abana bari munsi y'imyaka 18 batandukana n'abavyeyi babo bariko barahunga. Ibiharuro bikerekana mbere ko abana bagera ku 198 batari kumwe n'abavyeyi babo aribo basavye ubuhungiro mu mwaka uhera. Ico gitigiri HCR ikavuga ko kuva isi yakaremwa ari ubwa mbere kiduze kugeraho. Umutegetsi mukuru w'iryo shirahamwe Filippo Grandi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko igihugu ca Siriya arico gifise abantu benshi bateshejwe izabo n'intureke havugwa. Yamara ngo igihugu c'u Burundi kiriko kirahamvya Siriya ufatiye ku bitigiri vyamaze guteshwa izabo no gusaba ubuhungiro kuva mu mwaka uhera. Hari n'ayandi makenga umushinga ntawe Filippo ashikiriza.
Then there are crises like South Sudan that
hari n'izindi ntureka zivugwa nko mu gihugu cya Sudani y'Amajepfo ziri ku rugero rutandukanye, kandi ikibabaje n'uko ubu izo ntureka zigeze habi. Mu gihugu cya Afghanistani naho nyene impunzi z'Abanyafghanistani zari zimaze gihe kirekire mu gihugu cya Irani zirabandanya kwangara.
Ikindi ico cegeranyo kivuga ni uko impunzi n'abateshejwe izabo bagera ku miliyoni 23 baturuka muri Afurika y'uburaruko, abagera ku miliyoni 18 n'ibice 4 nabo bagaturuka muri Afurika iri munsi ya Sahara. Naho umugabane wa Buraya wakomeje kuvuga ko ibitari bike ku bijanye n'impunzi, icegeranyo c'ishami rya ONU rifasha impunzi ku isi RCR cuno mwaka cerekana ko uyo mugabane ufise ibitigiri bike cane vy'impunzi n'abateshejwe izabo ugeranije n'iyindi migabane.
Cuti zacu, ubu noneho Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu mwaka w'2015 iterabwoba ryabandanije kwibonekeza mu bice bikomakomeye vya Afrika. Muri Afrika y'ubuseruko, umuhari Al-Shabab wabandanije kugira ibitero no gutera amabombe mu gihugu cya Somalia. Ibibanza birimo ikibuga mpuzamakungu c'indege kiri i Mogadisho, inyubakwa za leta n'amahoteli hamwe n'ivyabikorera utwabo nivyo vyatewe cyane n'umuhari Al-Shabab. Uyo mugwi kandi warateye igihugu cya Kenya. Boko Haram n'uwundi mugwi w'iterabwoba nawo wateye ibihugu bya Chad, Cameroon, Nigeria na Niger muri Afrika y'uburengero no mu karere ka Sahel. Naho nyene iyo migwi yarahagize ibitero mu 2015. Kimwe mu bikorwa bikomeye byakozwe kugira iyo migwi ituzwe nuko ibihugu byashyize hamwe birakorana byongera birafashanya mu gucungera imipaka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaragize uruhara rukomeye mu kurwanya iyo migwi ibicishije mu gufasha igisirikare c'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Amerika yarongeye ifasha ibihugu biri mu buraruko bwa Afrika gukomeza imigenderanire mu byerekeye umutekano amategeko n'uruhara rw'abanyagihugu mu kugwanya iterabwoba leta zunze ubumwe za Amerika irafitaniye kandi imigenderanire n'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko yo kugwanya iterabwoba ivyo navyo ni u Burundi u Rwanda Uganda Tanzania Somalia amabahari ya Comoros na Seychelles hamwe na Sudani Ninda Thomas Greenfield icegera cy'umushikiranganja jejwe imigenderanire ya leta zunze ubumwe za Amerika ku bibazo byerekeye akarere ka Afrika yavuze ko Amerika iri kiragira imigenderanire n'amareta hamwe n'amashira hamwe ategamiye leta kugira babafashe gutahura icyo ari cyo iterabwoba n'uburyo boryirinda yavuze kandi ko Amerika yiyemeje gukomeza demokarasi amahoro n'iterambere mu bihugu bisanzwe bikorana
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya leta zunze ubumwe za Amerika. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukanya gato turasoza iki gice cy'ambere cy'ibigano byacu. Ariko mureka Royce Bigirimana agaruke atubwire muri make amakuru y'iki gitondo.
Makuru muri Turukiya abamenshi makuru batatu barahagaritswe n'ubutegetsi bagirizwa gufasha mu kwamamaza ibikorwa by'iterabwoba bagirizwa kwifatanya n'ishyirahamwe riharanira ubwigenge bw'abamenshi makuru rifise icicaro mu gisagara ca DR Kabire leta ryagiriza gushikira umuhari w'abarwanyi b'umugambwe wa PKK utavuga rumwe n'ubutegetsi raporo mu mwaka w'2015 yasohowe n'ishyirahamwe ryishinze gukingira abanyamakuru rifise icicaro muri Amerika Committee to Protect Journalists imesha ko Turkiya kiza ubwa mbere mu bihugu bifunze abanyamakuru benshi gushika ubu abashika 40 nibo bari mu gasho mu gihugu cha Iraq abasivile baharugwa ku 30,000 barahunze igisagara cha Faruja mu minsi 3 iheze bituma amashira hamwe afasha impunzi agira ibikorwa byinshi igitigiri cy'abantu bashoboye kuva mu gisagara cha Faruja kuva urugamba rutangura kingana n'80,000 bakavuga ko bamwe muri izo mpunzi ari abagore hamwe n'abana b'abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kisilamu bari kugwanira muri ico gisagara abategetsi ba Iran bajejwe iperereza bamenyesha ko baburijemwo umugambi wo kugaba igitero c'iterabwoba gikomeye cyane cyari kuzobera ku murwa mukuru Tehran hamwe no mu bindi bice by'ico gihugu itangazo ryashikirijwe ryo kuwa mbere mushikiranganji ajeje ibikorwa by'iperereza atangaje ko baburijemwo uwo mugambi wariko utegurwa n'akarwi kagira iterabwoba kitwa Takfiri kariko gategura guturitsa ibibombe mu misi iza amenyesha kandi ko ico gitero cyari giteguwe ku munsi w'akaruhuko ku bayisilamu wiswe Ramazani hano muri leta zumwe za Amerika naho abantu bashika bane baramaze gupfa bahitanywe n'ubushuhe burenze urugero bugaragara muri iki gihugu abo bantu bane bafiriye muri leta ya Arizona ku munsi w'Imana bose bavuga ko bari basohotse hanze kwinezereza ubushuhe bw'abana bwinshi mu bice barimo bose barurwaruka ruri mu myaka 20 y'amavuko muri Amerika kandi inyuma y'iminsi 8 habaye ubwicanyi mu gisagara cya Orlando inama nshinga amateka ya Amerika ntiyabashije kwemeza integuro y'amategeko yakuburenganzira abafise uburenganzira bwo kugura inko mu gihe ryari kwemezwa abasanzwe bari ku rutonde rw'abakurikiranwa hafi bakekwa iterabwoba bari guca bakwa uburenganzira bwo kugura inkoho abandi n'abasanzwe barabujijwe gusohoka igihugu ayo mabwirizwa yose ntiyemejwe kuko ataronse ibice bitatu kuri bitanu by'amajwi yarakenewe
Radio Ijwi rya Amerika ibigano byacu birakomeza Jemba mbiche banu yariko mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.